bifatanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazondo ngo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Barishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngahe murongo zafatwa na gashyabu nabo bongera babona uwundi muntu nyene w'umubembe ategereye uwundi mudama avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bamwe ikambi ya murongo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha agaruka ku ntandaro w'icuka kibi n'imigenderanire itari myiza hagati y'izo mpunzi n'abanyagihugu b'abakongomani baba murongwe. Iyo nkuru co kimenyerekeye yabagize umugwi ujeje gutegura amatora mu gihugu c'u Burundi seni barahiye. Turazigaruka ko handi hato muwe hafi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire mbanze ndabwiye muri make ko abantu bashika kuri 23 bishwe mu bwicanyi buhagaze ku moko bwabaye hafi y'umugwa mukuru wa Ethiopia mu mpera zino ndwi iheze. Ubwo bwicanyi bwadutse ku munsi wa gatandatu inyuma y'ibirori byo guhimbaza igaruka mu gihugu rwahoze ari umukuru w'umuhari wabitwaje ibirwanisho wa Oromo. Uwo murwi w'abaroberi uherutse gusinya amasezerano y'amahoro na leta ya Ethiopia muravyibuka. Amakuru amwe atangazwa akavuga ko umurwi w'abagizi ba nabi bateye ingo abantu na maduka ari mu karere ka Burayu ni mu ntara ya Oromia ikikujwe umugwa mukuru. Abantu amajana n'amajana bamaze guta ingo zabo kwera ubwo bwicanyi. Abategetsi bakavuga ko abantu bashika kuri 70 bahagaritswe n'igipolisi mu mvo z'amatohoza. Umugabane wa Afrika kandi sentare mpuza makungu mpana vyaha yaraciriye urubanza munye politike umunye Kongo Jean-Pierre Bemba rw'umunyororo w'umwaka umwe kuvyagiza ivyo gupfumbatisha ivyabona mu rubanza yaburanishwa mu niyo sentare. Ariko ikavuga ko atazopfungwa bivanye n'imyaka yaramaze mu munyororo. Bemba atabwa rumwe na perezida Joseph Kabila yari yararekuwe na CPI mu kwezi guheze abona gusubira mu gihugu ciwe gukora ibikorwa vya politike ndetse arashikiriza kandidature yiwe mu matora ategekanije mu kwezi kwa 12. Ariko sentare ya Kongo yubahiza igizwa nshingiro yaramwankiye ivuga ko atemerewe kwitoza kubw'ivyo vyaha yagirizwa na CPI. Leta ya Trump yagabanije ibitigiri by'impunzi yemerera kwinjira mu gihugu. Sekretari wa Leta wa Leta Zunze za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo kuwa mbere ko impunzi 30,000 arizo zizokwakirwa muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka w'2019 uza. Igitigiri gito cyane cemerewe kuva mu mwaka w'1980. Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteze gutunganiriza impunzi zirenga 30,000 hamwe n'abasaba ubuhungiro bashika ku 280,000 mwaka w'2019. Yatangaje ko imvo z'umutekano wa Amerika arizo nyamukuru zitumye haba iryo gabanywa. Akavuga kandi ko ubuhinga bwahora bukoreshwa mu kugenzura impunzi wasanga bwemerera n'abashobora kuba bafitanye isano n'iterabwoba. Mwomenya ko mwaka wa nyuma w'intwaro ya Perezida Obama leta yiwe yakiriye impunzi zishika ku 85,000. Radio Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves ku ino saha muri ko mutwumva kuri metero 45, 31 na metero 41. Ku mugoroba mutamuja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook yacu muira isanga kwa makuru atandukanye n'amavideo atandukanye ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
abagize umugwi wigenga w'igihugu mu Burundi jeje gutegura amatora seni barahiye kuri no kabiri imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inamashinga mateka undi yarahijwe kugira ngo atangure amabanga n'umushikiranganje mushasha wo kumenyesha makuru n'imenyesha makuru Frederic Manirakiza ivyo birori vyakurikiranywe mu namashinga mateka mu Kigobe na mugenzi wacu Raymond Zimana
devant le parlement investi du mandat du peuple burundais seul détenteur de la souveraineté nationale moi Kazihise Pierre Claver
urongoye umugwi seni Pierre Claver Kazihise niwe yatanguye kurahira mu bantu ndwi bagize umugwi seni ujeje gutunganya amatora yabo uyo mukuru wawo nabandi bagize uyo mugwi bose barahira bavuga bati
je jure fidélité
darahiye ko nazohemukira ubumwe bw'abarundi ibwiriza shingiro hamwe n'amategeko niyemeje kuzotunganya amatora mu bwigenge ntangere no kudahengama nisunze umutima w'ukunda igihugu
impartialité et en sens aigu de patriotisme
kiretse Pierre Claver Kazihise agiye kurongora uyo mugwi asanzwe arongoye ishyirahamwe ryigenga akopa Burundi abandi barahiye bari muri uyo mugwi ujije gutunganya amatora ni Anosiata niyo nkuri cegera cy'urongo uyo mugwi yahora muri uyo mugwi nyene uwundi ni Philippe Nzobonariba yahora ari umunyamabanga n'umuvugizi wa leta ubakabajeje kwigisha iby'amatora no kumenyesha amakuru muri uyo mugwi Serge Ndayiragije yahora ari umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ari mu runani amizero y'abarundi nawe yarahiye muri uyo mugwi akaba ajejwe intwara n'ubutunzi Jean Anastase hicu Burundi yahora muri uyo mugwi ajejwe iby'ubuhinga bwa none n'ibikoresho muri uwo mugwi mu gihe ya Sainte Niyonzima ajejwe ibibazo bijanye n'amategeko nayo Marguerite Kamana ajejwe byo gutunganya uburyo n'ibikoresho umugwi mushaje ujejwe amatora ukabugize n'abantu ndwi kandi ukazomara imyaka indwi mu gihe uwahora warugizwe n'abantu batanu kandi ukamara imyaka itanu bikaba byakozwe kwisunga ibwirizwa shingiro rishaje naho muri uwo mugwi harimwo uwavuye mu runana mizero y'abarundi igihe bemezwa n'amashinga mateka bashinga mateka batuye muri ugo runani ntibakurikiranye ivyo bikorwa ko batore uja muri uwo mugwi batagishijwe inama
abashoboye gutanga abantu bagize urya mugwi ni kuvuga imigambwe mbere ndetse no muri societe civile bashoboye kwegegwa barababaza jije baraheza baratanga abantu bipfuza ko boja muri uwo mugwi ivyo rero ntivyabaye mu bijanye n'urunani amizero y'abarundi ama hariho nikindi umuntu agiye kwitegereza neza urya mugwi arasangamwo mugambo ufise abashinga amateka babiri waronsemwo babiri mugabo twebwe ngaha mu namashinga amateka turashika 25 ariko bakaduhereza umwe nawe nyene batiriwe baratubaza murumva yuko tutashoboye kubitahura neza
kiretse abo bagize umugwi seni ujeje gutunganya amatora barahiye ubundi yarahiye imbere y'inamashinga amateka n'umukuru w'igihugu ni Frederico Manirakiza umushikiranganji mushasha ajeje kumenyesha amakuru n'imenyesha amakuru
toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais
uyo nawe aba mu runana mizero y'abarundi akaba asubiriye Serge Ndayiragije yashinzwe amabanga mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora mu gihe bari muri seni batera umukono imbere y'abagize ibiro by'inama nshingamateka n'ingenguzamateka uyo mushikiranganji we yateye umukono imbere y'abagize sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro ry'u Burundi i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakenuye cyane nari nabiciye ku masonga nkitangura icuka siciza hagati y'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'abanyagihugu ba Murongwe intandaro ni gandagurwa ry'umwana w'umwigeme w'umurundikazi yahungiye muri iyo kambi yagandaguwe mu ndwi iheze uko niko bamwe mu bavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo babimusiguriye
iyi migenderanire itari myiza hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani b'umurongwe yatumye tugenderera inkambi iri mu birometero bigera kuri 50 n'inkambi yo mu Rusenda ukigera mu marembo y'iyi nkambi usanga abaturage b'abakongomani n'impunzi z'abarundi bicaranye baganira bacuruzanya ari nta kibazo ariko iyo ubajije zimwe mu mpunzi amakuru yazo zikubwira yuko kuva mu mpera z'icyumweru gishize habutse icuka kibi hagati y'impunzi n'abo baturage b'abakongomani batuye Murongwe Jean Claude niyo mwungeri kimwe n'izindi mpunzi zatugarukiye ku ntandaro y'uyu mwuka mubi utuma hawe migendanire itari myiza hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani
ni ukuvuga imigendanire nayo itagenda neza ubarishe umwana w'umukobwa w'impunzi agiye ku ishuri bamaze kumwica niho impunzi zo ngahe Murongwe zafatwa n'agashavu nabo bongera babona uwundi muntu nyine w'umubembe ategere uwundi mudama avuye kwa muganga baramukubita baramugirira nabi niho impunzi zafatwa n'agashavu zishya zifata uwo muntu nazo ziramukubita zimugirira nabi niho guca biyarira mu mirima y'impunzi zo ngahimurongwe baratemagura yindi barasahura ibiri mu isoko baratwirukana ibindi birasahurwa nico gituma dusaba abajejwe impunzi ko zotugarukira ko ngahimurongwe zikaduhuza n'ababembe basanzwe babanga mu aka gace k'imurongo.
Ive Wilonja n'umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu ishyirahamwe rya Depay anyumuza amakuru avugwa n'izi mpunzi ku mirima yazo yose abaturage b'abakongomani bayinjiyemo batemagura imyaka yose kubera icyuka kibi cyavutse nyuma yaho umukobwa w'impunzi yishwe nizwe n'abantu bakekwa kuba abakongomani hanyuma izi mpunzi nazo zikubita umusaza w'umubembe. Gusa uyu agronome yemera yuko imwe mu mirima y'izi mpunzi basuye basanze ari abajura bibye mu imyaka. Agira ati
onare markeke mu shamba moya ya tomate njye baliba
basanze mu murima umwe w'itomate baribye amabasa abiri, uwundi murima w'umushiki wacu wa Elize bafashe amashu 32, hari undi murima batwayemo amashu 22. Nta gikuba cyakitse n'ibihuha byavugwa mu mukambi ku mirima yose ya Bayimaze.
Marimere ilikuwa mukanseme balikata shamba zote nini.
Iyi migendanire itari myiza yatumye bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Murongwe batinya kujya kwiga ku ishuri ribanza rya EP Kasabade n'ishuri ryisumbuye rya Institut Kaseke aho bari basanzwe biga kubera gutinya yuko bashobora kugirirwa nabi mu nzira n'abaturage b'abakongomani. Ariko ubwo twagera ku kigo cya EP Kasabade kiri mu birometero bigera kuri 200 n'iyi nkambi twasanze abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi bagera ku 10 baje kwiga. Nubwo bavuye ubabwo bavuga yuko nta mwana uri kwiga
twavuka vimbi yatumaze isomene zibiri uje twagwana tuvuga yuko abana bacu baca kwiga ariko twasanze ino ari ngorane mu zindi ye dusabiki dusaba yuko mukurinda ko umutekano woza makambi arabaciye ubwenge hari abaciye kwishura bazi kwigisha koza n'amashuri mu makambi kugira barinde ikibazo cy'umutekano kije mu ngiro
none abana banyu ntibari kwiga
nta mwana numwe ari kariko no munsi wo kwiga gute kandi ugiye bashaka kwica ninde umubyeyi ukomera kwekura umwana mu gihe azi ko atagaruka.
Mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari hagati y'abo baturage b'abakongomani n'impunzi z'Abarundi komisiyo y'igushinzwe impunzi CNR ikorera mu nkambi ya Murongwe kuwa gatandatu yashyizeho itsinda ry'abantu 40 bagizwe n'impunzi z'Abarundi 20 hamwe n'abaturage b'abakongomani b'imurongwe 20 bazafatikanya n'abapolisi ndetse n'abasungusungu kuzajya bakora irondo kugira ngo bagwanye ikibi cyose gishobora kuza hagati y'abakongomani n'Abarundi. Vedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo wo mu ntara kivu y'Amajyepfo.
Vedatse Ngabo, inkuru yawe abakunzi bacu bashobora gusubira kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri benshi murindiranye igishika kiyago c'abanyedini cuno munsi muti turagaruka kuki twashimye kugaruka ku vyerekeye igwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana benshi bakunze kwita abavugishwa. Ni kubera iki bagwiriranye vyavuye kuki hari ico vyica mu kwemera kwa bamwe n'abandi? Reka mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse atwakira abatumire hama baheze baduge kw'ijambo.
Umugisha Toyi Aloyiz, umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu, turabaramukije.
Amaro neza.
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishyirahamwe Rukirisu Live for Christ, namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije amaro neza.
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristu b'abarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'i Bujumbura muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego, kubijanye n'igwirirana ry'abavugwabutumwa batagira amashengero bakukira nk'uko tusanzwe tubimenyereye mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyiz, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ivyo mwebwe mubiha isiguriye?
Isiguro tubiha ni ibintu vya kino gihe bisaba kwibwira cyane rwose, bisaba no kuronderwa kwita akavyitondera, ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane icya mbere cyo ni ingene ibintu bigenda birahinduka mu vyumviro vy'abantu n'uko abantu babona ibintu n'ingene abantu bagenda barahanahana bahanana amakuru, amakuru agendera arakwiragirana mu bantu. Ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda birahinduka kumbure kuziko cyanke muri eklezia. Ugasanga rero hariho abandi bagenda rukundi kubona ibyumviro bihanahana, ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo ukwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira. Na cyane cyane ubundi buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkara henshi atakibirongera kwa patiro nyene gusa patiro mukuru wiwe mugabo nahandi ari kuri televiziyo aranda ari hose ugasanga rero arashibiye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ibyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ibyumviro byiwe ni wanashaka n'icyumviro cy'ukurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogigisha ibintu byobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero abeza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti ndabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana kugwe go hejuru barambaye cyane rwose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu biraheza no byindi kandi ugasanga kumbure biratumye wa munagize gute ha hantu yaronkira ivyumviro atumbereza iyo dini giwa gategana ndonere dini giwanje cyoza ari sumbiriza ivyo sanswe mu rusa cyabiyo nkora bagatangura gwabo imvo ni nyinshi imvo ni nyinshi imvo ni nyinshi
ego reka twumvize patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe aguriyemo urwaruka ati mwebwe ivyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere urwaruka
ego murakoze cyane cewe cyumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ariko ruisununura mu byumviro n'abantu rero bafite inyana yabo ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura amadini si vyubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyo nkora none umunsi ingene avuka mugabo ari Burundi ari mu gisagara cy'Ubujumbura wumvise ko dufise amadini amajana atandatu cyumva yuko dufise nagira ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana ko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi no kuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose aherezwa ibigwa abantu benshi baherezwa ibigwanisho bakagwana bajusanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene zusanga rero abantu bafise impingamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yavuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cyakabiri ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kuraba amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushobora kuyibona abenshi abemerera akazi bazabasengera nk'akazi bazabasengera nk'umwana bataronka ikibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batange indemeshanyo
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kubyukuri hariho ibyo bemererwa bitabavye kuko barabihurirana bigahurirana na Imana ikisho cyangwa ugasanga umuntu n'umunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo batari bakabire birabeshuzwa n'ibikurikira
ego reka duhe ijambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo amasengero ariko aravuka ariko ni umuvugishwa abita abaprofete mu rurimi rw'Igifaransa Christophe Ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe mwivuga kwiki mwebwe mwatanguye icyo gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni iki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ibyo bikorwa
ndabashimiye cyane rwose kuri icyo kibazo mumbajije bivanye n'ukuntu naba narakuze mu ishengero kandi nkabona ihinduka mu ishengero bihereye muri jewe na jewe bwanje novuga ni ihinduka cyane cyane ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu urikorera genda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane rwose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toya Loyiza yavuze n'ivyo Padre yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiko kirabikorera kuko ivyo bintu kuko uravye ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura ama
makuru
yiwe isi irateye imbere cyane rwose hari ibyitwa WhatsApp hari ibyitwa Facebook hari ibyitwa nde ugasanga ari umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashyiraho itandukaniro agasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kuramuha bimuhagije akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari ubundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wa undi ari muri etaje ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyene ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza ngo padre yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatavyara abashaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera ahandi hantu kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye n'ibyo ariko arakora wa undi yagiye ko agusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye tamupasa ariko arabikora akacatanguza igikorwa nawe akacatanga ryo biri muri benshi
mu baruka bisigura yuko mutaba mugikeneye cane abo oye babaha bari basanzwe aba makuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
n'avye mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongoze babuhama bakenewe cyane kigita umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi arumba atamu kubera ko babonye nk'uri izo ama information cyane makuru akayakura ku bantu
kumbuga
hirya cha kumbuga ukatusanga rero yarondera umuntu ariko arakora nka wabo ndi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero kutusanga rero nivyo bintu biriko biraba nishengera ubundiho yavuka rero bigatuma havuka amadini menshi
pati ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
jomba nakoze ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko uko kugirana kwa madini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka nimbona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza amadini bose ntibera kuko no bangiye kwese ko abantu bazana amadini mashasha baza kugira ku bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini iryo ari ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika protestante canke abamisulima atakwigenga kuri iyo abajene rero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane mugabo
ni kuvuga ariko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buriyo buriyo mugenzi kuko twebwe jewe mureke katolika no mbesha nuko ariyo ndi kumbura ubaza ngo niko ndayivugira ko ariyo ndimo nta muntu numwe twigira tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashaka kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ibyo byose ni mu bwigenge nta muntu umwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu n'uko uvuga ngo mbo ngo jewe ngo cenzo bigira uko ndabibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umuvyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanyine ategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kujya gutanga ubwo butumwa ukuriye nyene ashaka kuronka umwidegenza akakongera gataha muri ekereziya mu kamwana
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose uraze kugenda ugasanga umukristo ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha bene uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe bari karakora ubutumwa n'abantu duhagarare ko
ego umugisha Toya Loyiza yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yaravuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndasico cy'imbere nongera ko na jewe
ego
byo gwirira kuvutuko dasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyangwa umutekano ku mutima nabo nyene kandi ugahungabana urayuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana nukomera kera yuko amadini arafise inzenoga nti uraho dasanzwe kuko ivyo abantu yubucubakira ko twita amateka twitwaye ngiyonge nderwa ko twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bwo kwa abantu bagati inyigisho rero ikomoka isitito itito rishaka kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana abe babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi utwa yuko ayo mateka iyo myifato iyo migenzo iheza igatirigana ko bitera nuga ntibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu n'intuze irahungabana n'umutekano wa mitima yawo kuko baheza bagaze none ukuri kuri he kuri hariya bikaba byinshi cyane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga mu buzima bwa minsi yose ingene abantu babayeho ugasanga kumbure ayo madini hashyitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheza agatuma nuga nti atera ibibazo bidasanzwe imitima y'abantu icyo ni cyambe hari ikindi kandi umuntu atokwibagira gihambaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakorera ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba n'abandi atanakimwe babemera babakeneye nugira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi ugasanga ayo madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuze urwamo rwinshi ugasanga ariko ariko aravogera n'ubwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
cyaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
iyo akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodora baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamo rurenge cyangwa urabona izo
reka niko biri ga Christophe
basino bwa neza ko ari ko biri mugabo gusaba haribonekezamwo utunenge ugikino cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nk'ubu nk'iryo kango yari kuriraza ku muvuduko mwishonga mu Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
mwe mu byiti kanguro
ikanguro
kugikino bwiza
yego urabona ko ico kintu kiza kikanguka tari tumenyereye mu ba jeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu nakwita ikanguro mu ba jeune haraboneka mutunenge bitavanye yuko barongozi bavyo ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo ba jeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa bya psychologie umuntu ashobora kwitegera ku comportement de l'âme canke inyifato y'umushaho ukuntu meze burya mu jeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico nakwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we chaka jewe na jewe no bikora urumva naho rero nabo barongozi usanga bariko baratakaza ikiganza kico kubarongora abo ba jeune naho rero ni leta izana gukurikirana ivyo bikorwa biri kubiraba ariko mugabo rero uko bihagaze yuko ngo batere umuhagararo mu gihugu oya
arongereza gutera umutekano muke nkuko toya Louise kavuga muhinga
murongera ko mitima y'abantu ko bacaga muzindiro byinshi barahungabana uko barasanzwe abone ibintu
kubabuza icyo bakora cyane kubera umwe wese uno musaje gutanga ubwo butumwa ejo hagacuwundi nivyo ari karavuga
rebe ikinga mukiza ariko abukuri bo barakomeza ahubwo mutekano kandi bagakomeza n'amahoro mu mitima y'abantu urumva umuntu niyo cafatira kwinga ikanguro ngo ni ribi ariko ikanguro ryamari ryiza uko biri kose
pati mu giti ikanguro na nkuko ari karabivuga uwari muri abo bakiri bata
oya nibaze ko we ashatse kuvuga iryo kangura ashaka guhindura mu kirundi rya jambo avuga ngo reveye mugabo twebwe ivyo oyi ntabiriho twebwe inyigisho ni ndera mutima inyigisho zikomeza kuko tugese kuvuga ngo ivyo tugira uno munsi cyo twagira ejo
mugabo ikanguro niko ikanguro burya ni iki kigerekana amwe yo bari kavuga ibitari byo
sino za kuvyo yavuze mugabo jewe ndibaza ko ikanguro ko ashaka kuvuga ko ari guhaguruka no guhagurutsa abantu ibyo nibaza sinzi ko byashatse kuvuga
uwo muvuduko ahubwo ngira ngo uko haba
reka rero njye ngaruke gato ko jewe kibazo ukore umwaka imbajije ngira ngo sinona nagitegereye na neza ingaruka zijanye n'ego n'ibi bintu
ugukinga ingaruka mbi zishobora kuva kuri ibyo
yazivuze mushinga nahe Aloyse ingaruka ntizibura ubwa mbere na mbere nuko tuca tuba muri za bintu nkuko yabivuze abantu baguma bahindura kuko twavuze amakuru ni menshi cyane ibintu bihinduka nibugana n'ingoga abantu bagashaka guhindura no musasenza aha ijya gusenga aha
Arakoze mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire biwe bari kumwe twatumire mu kice cha kabiri cha kino kiganiro muzo subira gukurikira kwa kabiri uza ncuti bakoze mariko muratwumviriza aho muherereye hose mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Al Santos yadufaje muhinga bw'ivyuma na Diane nahazwe tuzosubire ejo nkaho twahereye mu biganiro twatumiriyemo harimo muri isanga ya saa 10 amakuru avugwa mu Burundi no mu karere saa 12 gice saha 1:30 amakuru bagezeho ku isi ariko na cyane cyane turaza kwibanda ku makuru ya Afrika muranigwe mubanye no mu byanyu.